Abenshi muri izo mpunzi ziko zirafatwa n'igipolisi cya Tanzania mu ikambi ya Nduta n'abaserukira abandi abatwara amazone canke bahoze bayatwara injabwenge hamwe n'abakiri bato. Ubu ni uwo mu muryango w'umwe mu bafashwe.
Turavye abantu bose bafashwe uretse abasore bakeya, abasigaye bose bagiye barobora incabwenge z'uzo bagiye bafata batwara. No munsi abasore baba bafashwe hariho abo bakuye mu izone ya 12 babiri n'abo mu izone ya 18 babiri. Bakabafatanya na Kedege n'umugore, ni ukuvuga harimo Kedege zone ya gatatu, hakabamo uwahoze afite atwara zone ya gatandatu bita Alexis, hakabamo n'uwahoze atwara zone y'indi bita Boniface, bakabafatanya na Kedege zone y'umunani, bakabafatanya n'abandi bahungu babiri bafatanya muri village ya 11.
Imbere y'uko igipolisi gitangura kubafata ku munsi wa gatatu w'iyi ndwi, habanje kuba isakwa ry'ibigwanisho mu ngo zabo. Icyo bagirizwa ahanini nuko boba bari mu bya politike hamwe n'imigwi y'abagwanyi ifite intumbero yo gutera Burundi. Ababo bobo barabihakana, ahubwo bakavuga ko ari lementanya.
Babagiza ko batanze kere yo kwigishiriza mu Kirorero. Iryo kere nabo bakavuga ko ari izone 8 igaragara 11. Boba mwageza ko ngo yaba mu politike ngo yaba kiroke itarogeye ariko byo byose nta fatiro bifite. Amakamwageza ko yaba zibigwanisha mu gamba kwigwanisha baje kusibura. Bakamwageza hari hakagwitsa kamaze ngisi kabatuma kazunguruka mu ikamyo bakamwageza ko ngo yaba ariwe yatasebuke. Nta kintu na kimwe byiza batuhura.
Nta n'ikayi babatoye, nta na kompiyuta mikoro myiza imenye n'iri kuyafuka. Kubera ko yinije kuba amatora yo gutera agatefu dozone. Bakabona ko ayo matora yogira ngo bazaba bari mu gasho kugira ngo ntibitoze basiye kwigaga n'abanyagihugu.
Naho abo mu miryango y'abafashwe bahakana ibyagirizwa babo, abandi twavuganye bemeza ko benshi mu bariko barafatwa bateye amakenga, gusa bagasaba ko atawo beshegwa.
Kubona batwite hariho abantu nyine bari barabatanze ko abapolitisiye, harimo nyine bamwe imbonerakure nyinshi rero nyine baragiye baramenyekana barabasangiye igipolisi barabaroho gihindura bazana ikindi nyinshi bashyitse bagihaneka ripoti. Ubu rero bariko barabekeranya nyine bamenyeka bose batandukanye mu mapine nyine. Ni ukuvuga hari amajone yagiye aradondagurwa kuko ariko arigirwamo ibintu by'ibizirika. Ayo majone abo bashaka idodone n'abo bose bariko barafatwa. Hariho n'abandi bantu bamwe nyine bagiye barafatirwa mu ntango nyine, izi ntango badondaguye. Nk'ubu hariho urupangu bavuze ko umugore w'umunani harimo abantu bafatiye, hanyuma kiba bekereye abo bantu ngo babatwaye ku rugamba nabo nyine barabashoye.
Kuri uyu wa gatanu, batatu muri abo bafashwe batwawe gufungirwa ku mugwa mukuru w'intara ya Kigoma. Iyo kambi y'impunzi irimwo ihana urubibe mbere n'u Burundi izo mpunzi zahunze zivamwo. Icyo nicyo kibatera amakenga ko bashobora kurungikwa gufungirwa mu gihugu cyabo, bagasaba ko borekugwa.
Amakenga n'ubwo baje turabifise kuko nanga batubwiye ngo babajyane i Kigoma, nta muntu wari abakurikiranye ngo abaherekeze avuye ngo asaba abantu ndabona aho bashikiye. Kandi ishatse kudukira amakenga ni uko umwanya wose bamazeho batigeze bemera ko tuvugana nabo. Amakenga turayashize ko bashobora kubanguka mu Burundi, kandi umuntu muto ntategomba kuko biba bitoroshe. Batari batatu hasigaye 15. Bo i Kigoma hariho ishambure rihari, ishambure za kera ihari, amasomyi y'abantu bagizwe ibyaha bya politike, hakabaho naho batungira abagize bya gisirikare. Ubwo bandi bwinshi cyane kuko dufate n'imigano y'umunani aho usanga nterereye nsanzwe mbaye, hariho umugwi wari bugikije irya fesido zone w'umugabo. Abo barasize agashavu bavuga bati twebwe ntidushobora kumubona kuma yidegenza mu gihe uwacu nabo bamutwaye kumufunga. Abashigikije fesido zone w'umugore bumva ko bagaca batabana n'igitorezo bavuga ati natwe ntimuzotunanira tuzobamarira mu gasho nk'uko bameze umutwaye. Ubu tugatagira ubwoba cyane, bavuga bati yabona twebwe aba bantu baratugurishije baratumaze kuko icyangenge zari zihari baragiye na natwe ntaho dusigaye.
Sejya mbere muri iyo kambi ya Nduta hafatwa impunzi zigafungwa. Mu minsi yaze mbere haratoweyo ibigwanisho bitari bike bicira umuriro, harimwo inkoho. Bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko habamwo abantu bateye amakenga bashobora kuba baje kudurumbanya umutekano kugira ngo igihugu cya Tanzania gishavure cirukane impunzi zose zitahuke. Icyo bikoze icyo gihugu cyabahaye indaro caremeje ko atabo kizokwirukana ku nguvu, ahubwo kibahamagarira gutahuka ku bushake bwabo. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.